Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 rusama umwaka wa 2024 njuti namwe bagenzi mwahisemo radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye ni rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo muri sekitere Gitaramuka ni muri zone Musaga muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura haraheze neza neza indwi zibiri batagira imajya amazi. Abanyagihugu bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Abadandaza bato bato bakorera mu isoko nkuru ya Rutana baridoga kuva iryo soko riviriye minwe ya komine Rutana igashikirizwa ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi bavuga kandi ko batabona ingene bazobandanya bakora kuko ayo makori n'amatagisi yaciye adujwa inshuro zibiri. Ubwoba ni bwinshi mu borozi b'inka bo ku mitumbi imwe igize komine ya Muyinga bikaba biturutse ku ndwara ya suna yo mu rushato imaze gufata inka zabo. Abanyagihugu basaba kubatabariza amazi atarenga inkombe. Ndasubiye kubaha ikaze mu kanya ja tubabwira amakuru mwidonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata cy'ibidukikije sekiteri Gitaramuka zone Musaga muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura irangwamwo ubukene bw'amazi meza haraheze indwi zirenga zibiri. Abanyagihugu bo muri iyo karitie barahagaritse umutima kubera ubwo bukene bw'amazi bagasaba ishyirahamwe Regidezo kubagarukira ko indwara zifatiye ku isuku rike zitarabatera. Inkuru ya Olivia Gakima.
Nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo muri sekiteri ya Gitaramuka muri zone ya Musaga, ubukene bw'amazi meza bwabaye nk'ibisanzwe mu buzima bwabo. Bavuga ko bamaze indwi zibiri atama na rimwe baronka mu mabombo yabo, bagatinya guhandurira indwara zifatira ku isuku rike.
Tumaze hafi indwi zibiri tutaronka amazi, igitumbi ikibazo gihari. Mwese muraba akamara amazi akabaye n'iki kitaragera. Tukiri mu gihe cy'urushana, amazi agaca agenda, none turigenze gute bamanaya? Umve nimba babona badashobora kuduha amazi ngo turishe na korera. Baza tunabagenda barondere amasasi, hari amasasi twari tuzi kubona agira bijya bintu by'amafontene ajya bimba mu kuzimu, bijya ngira ngo dufasha. Abafite amatwarete yoyo yajyayo mu nzu, ntitukijyayo twaranugaye. Ni bya bindi rimwe ndetse musanga abana batoyi banduye.
Kugira baronka amazi meza, abanyagihugu bo mu Gitaramuka baja kuyavoma mu makarti ya Kinanira aho ibidi imwe bayigura amafaranga igihumbi. Icyo kibazo ngo gica gituma n'abakozi bo mu nzu batahamara kabiri kuko nka gufata urugendo rurerure baja kuvoma.
Tumana sefa za Kinanira usanga batonze nkajya ku gitoro barindiriye amazi, ni ibidi bari gushyira guca igihumbi. Abakozi twirirwa turasobanura abakozi nta makozi akihamara kabiri bashobora kuhakomoka kubera iyo ngorane y'amazi.
Abanyagihugu bo mu Gitaramuka bahanzwe n'ubukene bw'amazi basaba bashimitse leta gutorera umuturama icyo kibazo cy'ikena ry'amazi meza muri zone yabo. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntirurashobora kuronka kuri telefone ujejwe igisata c'amazi mw'ishyirahamwe Regidezo kugira atange umuco kuri ico kibazo.
Tukiri muri ico gisata nyine tuva mu gisagara ca Bujumbura tuje mu bumanuko bw'igihugu muri komine Rutovu, abanyagihugu muri iyo komine bidogera mu staneri wabo. Iyo myidogo ikava ku ngingo nshasha yo kubategeka kwishura amazi ava mu masoko bakorewe n'abagira neza. abanyagihugu bakavuga ko umustaneri yagarukanye itegeko ryakuwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kugira abanyagihugu ntibasubire kwishyura amazi atanzwe na Regidezo. Abanyagihugu bakeka yuko ivyo abikora kugira ngo yitekerere kubera ikiringo ciwe kiri mu kurangira.
Inkuru ya Bonfils Niyongere.
Josette Ndakeza umustaneri wa komine Rutovu mu ntara ya Bururi yasubije ho ikigo gikurikirana iby'amazi muri komine iyo bita Regi Communale d'Oro mu rurimi rw'Igifaransa, kandi yari yakuweho n'itegeko nshikirangano ryahagarika kurisha amazi yose atari ya Regi Dezo. Iryo tegeko nyine rikaba ryatumye abakozi bose bakorera ikigo baciye bahagarikwa. Ariko rero umustaneri wa komine Rutovu akaba aheruka kubagarukana. Abanyagihugu mu Rutovu bavuga ko ariko arabiruka ko mu kubarihisha ibirane by'amazi amaze amezi atatu atariwa, kandi ayo mazi yashizweho n'abagira neza atari aya Regi Dezo. Abo banyagihugu bavuga ko bitisunze amategeko kuko atanga ingo n'imwe ivuguruza iyo umushikiranganji ihari. Ibyo umustaneri akaba ariko abikora mu gihe atarangwa n'amajyamazi ku mugwa mukuru wa komine Rutovu. Ubu indwara zifatiye ku isuku rike zikaba zatanguye kwibonekeza nk'inzoka zo mu nda gucibwamo n'ibindi. Abanyagihugu bavuga ko batangishwa amafaranga atangana ngo nta wumenya icyo bisunga. Amafaranga atozwa ntangana kuko barihisha ngo baravye ibipimo, kandi atamazi aza bagaca bazana fagitire usanga ziri hagati y'ibihumbi 60 n'ibihumbi 100. Bakemeza ko hariho abamaze kuriha babanje gutega ubwoba, abandi bakabugarira amazi. Abadandaza amahoteli, amashuri n'ibitaro ngo bobo baca bihutira kuriha. Abanyagihugu bakavuga ko hona yatojwe kubera bitarekuwe n'amategeko yo baca aheza akanyuruzwa. Ya masoko ntaheze ngo akoreshwe kugira ngo amazi aboneke, kandi abanyagihugu bwabo bahora baja hamwe bagashira hamwe amafaranga bakayikoreshereza. Abanyagihugu bakabona ko iyo ngingo yafashwe kubera amatora yimirije, ikiringo carongoye amakomine kikaba kigiye guhera kugira ngo hatogwe abandi. Uruganda rwa Radio Nzamba gateka kawe rwagerageje kurondera kuri telefone Josette Ndayikeza umustaneri wa komine Rutovu ruranamwandikira ubutumwa kuri WhatsApp, ariko telefone yiwe ntiyari ku murongo.
Arakoze Bonfils Niyongere. Makuru ajyanye n'ubutunzi, imidogo ni myinshi mu badandaza bahawe ibi bibanza mu masoko atandukanye yariya mu Rutana. Bavuga ko kuva aho ibyo bibanza bivire mu minwe ya komine bikaja mu minwe y'ikigobere kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi, byatumye amatagisi n'amakori vyiyongera ku nshuro zibiri. Abafise imitahe mito mito ngo birabavuna kuko bategekwa kugura byangombwa bigenga abadandaza kandi atamikoro bafise. Bavuga kandi yuko ibirarane vyo kuva mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze batazoronka ingene babyishura kuko bamwe muri bo bafise agatahe gato. Ni nkuru tubaza Jambye Habarugira.
Abadandaza bidoga bavuga ko bari mu ngorane nyinshi biturutse ku iduzwa ry'amafaranga bahora bariha, bakidogera ikigobere ko cagwije na kabiri ayo bahora bariha. Izo bantu bariha ibihumbi 20 by'amarundi, ubu ngo bariha ibihumbi 40 nk'uko byemezwa n'uyu mudandaza.
Ejo bundi twagiye tubona batuzanira amakota kuko bari gobere yabajyagira amasasuma arandika na kioske na shopu ayo mazi yose ari mu isoko bandika na yande nimero zingahe na yande nimero zingahe indakorera nimero zingahe barabyandika byose baritwara gobere. Ikitegeka abenegihugu ko badandaza bakuba icyo bita rojese do komerse nifu n'amafagitire iyo byose barabirondera. Inyuma yaho epfo yitwa nabazanye amakonta kudusinyanira amakonta, wewe upanze iyo nzu yo mu isoko, ofisi iyo nzu yo mu isoko ukagiranira amasezerano na leta, hanyuma ukavuga yuko amasezerano bagiye baravuga ingene ameze ukayasoma, hanyuma ugasinya, hama upapuro mukarasigarana kugira akarutwara y'amasezerano yavuga gute. Nimba kiyosike peki ari uhoro yitanga ibihumbi 15 baca guteka yuko uzoriha ibihumbi 30. Nimba kiyosike ka wahiri 200 baca uteka yuko uzoca uya 200 bagera kuzana kabiri na kabiri na kabiri ku mafaranga umuntu yarasanze atangiye leta ibibazo mu masoko.
Icabyunyuye ngo nuko nibirarane by'amezi 9 baheranye bazobirihira rimwe kandi batari babibwiwe. Ikindi ngo nuko bazotegerezwa kuyariha bitarenze mu kwezi kwa gatandatu kuza. Basaba abijejwe ko botuma bemerera kuyariha mu bice bice.
Ingorane igiye kuhaba nuko baca badutegeka yuko aya mafaranga bagiye na kabiri na kabiri na kabiri ko mu kwezi kwa gatandatu itariki 25 umuntu wese yasinye amasezerano cyangwa asinze iyo nzu ya leta iri mu isoko azotegerezwa gushyira kuri konti ya bankobu inimero baduhaye ayo mafaranga yose ugwije n'amezi 9 bari basihojeje bariko bahinyanyura ugaca ugweza na kabiri ku mafaranga wahora urisha iyo nzu. Ubwacu tumaze kumenya kubona iyo ngingo twasa n'abakozi b'inkuba cyawumva nawe nk'umuntu yari ariha 200 iyo nzu agaca ari 40 uca ugweza na kabiri na 9 amezi 9 ukacuriha 200 utanzeko mu mwanya umwe eze hatasira kudandaza agaca abanza yugara ya nzu aje kubonera umutahe asira uburyo nyine akora turatakamba ku mpande zose zitandukanye dushikaniye ubu butumwa kure nyakubahwa n'umukuru w'igihugu abyumva bimenye badufumwe badutinyinyira turi hano matashi aya mafaranga tuyariha mu mezi 3 cyangwa 4 cyangwa 5.
Urwanda rw'amakuru rwa Radio Inzamba gatoya kawe twarondeye abarongoye ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Uber kugira ngo bagire icyo babivuze ko ariko ntitwashoboye kubaronka ku murongo wa telefone.
Arakoze Jamvye Habarugira, tumira mate gato hanyuma tuja tubandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
Muburaruko bw'igihugu aborozi bo kubitumba imwe imwe ya komine n'intara Muyinga na cyane cyane mazone ya Muyinga na Rugari baratewe ubwoba n'ingwara ya suna yo mu rushato yateye inka zabo. Abo borozi bakavuga ko inka zimaze kugwara zikaremba cyane bagasaba abajejwe amagara y'abantu kubatabariza amazi atararenga inkombe. Muganga jejwe amagara y'ibitungwa muri komine ya Muyinga ahumuriza aborozi kabamenyesha ko hagiye gutangwa urucanco ku mitumba yose ibonekeje iyo ndwara ya suna. Pierre Gahungu:
iyo ndwara ya suna yo mu rushato yafashe inka yibonekeze mu mitumba imwe imwe y'amazone ya Muyinga na Rugari komine n'intara ya Muyinga nkuko bimenyeshwa n'igisata kijejwe amagara y'ibitungwa muri komine Muyinga. Uno mworozi aravuga uko ibintu byifashe aho aherereye.
Haramaze gufata inka zitari nkeyi mbere amatunsumira ngo bayo n'izimaze gupfa tubitukura rero urumva nkwarateye nk'igitungwa ashaka kwikora ko ngo agurishe nayisanga ayigurishe turiko twibaza icyo tuzi gukora kugira ngo iyo ndwara tusabe ko ipfa mu bitungwa byacu tugasubira ibitungwa kubikoza icyo twifuza hari nko kwikenura canke mu bindi.
Muganga ajejwe amagara y'ibitungwa muri komine Muyinga Anastase Nibizi avuga ko iyo ndwara ya suna yateye inka bayizi akamenyesha ko hategekanijwe isekeza ryo gucanca inka mu ntumbero yo gukingira izitarafatwa. Aborozi baba mu mitumba iyo ndwara yateyemo basaba gushikana ibitungwa birabwa n'ubwo rucanco mu bibanza byategekanijwe.
Nakoze Pierre Gahungu mu gisata cy'ubutunzi abagwiza tunga bashorera ibintu hanze ngo barafite ishaka rinini ryo gukora mbere bakaboshobora no guhiganwa n'abandi bagwiza tunga bo mu bihugu byo mu karere Uburundi burimo. Ivyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoje hamwe Parfum akaba ari nyuma yaho kuruno kabiri habereye inama rukokoma yo guhanahana vyumviro hagati y'abagwiza tunga bashorera ibintu hanze na leta mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene bidandazwa bishogwa hanze byo kuyongera. Faustin Ndikumana arongoye Parsem akabona ko naho hariho ishaka ry'abagwiza tunga leta itegerezwa gukura mu nzira inzitizi zihari. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem.
Leta remi kubitegereza gukora kuko tubiravye baravuga bati leta irakwiye gukora mu bitwazo cumi ya gankuba. Itwazo cumi ya gankuba benshi barashinze intahe mu mashirahamwe ahingura yuko bashobora kumara amasaha 45 ku ndwi batariko barakora kubera umuyaga gankuba. Ni ukuvuga ko hari nk'iminsi ibiri icishika nk'iminsi mbere itatu igihe ufatiye ku minsi y'akazi yo kumurango. Haraba ku 30 hagati mu 35% y'umwanya ugenda kubera ikibazo cy'umuyaga nkuba. Ati ndetse niyo muyaga bubucitse naho ufise groupe électrogène ya mazutu ntuyaronka kugira wishiriremwo murumva ko kaga baba barimwo igira kabiri cyabaje n'abantu nibijanye n'aya mabariyeri ku mabarabara abuza abantu kurenganisha ibintu. Nk'userukira Brando avuga ati ikamyo ya Brando irashobora kumara indwi zitatu ku mupaka itariki irarengana mwumva ko ari ibintu bibabaje. Hariho rero n'umukongomani yavuze ati twe turaza ugatangirwa abapolisi baragufata nabi uzanye amadovize kugurira ibintu ngaha tubwiye yuko yatutswe n'abapolisi agiye kwitwara uwo mupolisi kumukurira mbere acaba ari wafungwa uwo mukongomani acaba ari wafungwa. Aca aravuga ati aha mu Burundi bijanye no kubahiriza abagwiza tungaviro ni madiza fera ati no muri Kongo turabasumi basaba na kwaje igihugu cyanyuma ikora ibintu bitameze neza ibijanye na trakasira administrative ni ukuvuga kubura gishe abantu bagwiza tunga baza gukorera ibintu basaba z'impapuro impapuro nyinshi bakazisaba ahantu hasanza izimara umwanya hategeza kuba gishe imwe n'ama procedure abantu bakoresha ni ukuvuga ingene abantu bakora icyo gikorwa bakikaba kizwi bakaja ahantu hamwe ku biro bimwe babisabira bikanyaruka ndetse na oberi kaborohereza mu bintu bategeza ko ariko barakora bagasaba kandi na leta yuko yosubira gufasha yuko ibanye nkuru y'igihugu yofasha amabanki akaja hamwe kugira baze bararonka ideni ryihuta rishobora kubafasha gukora imigambi yabo. Ikindi ni BBN iki kigo kiraba ibijanye n'ibihingurwa ko bikwije bya ngombwa ati nikibakingira abantu binjiza ibintu bidakwije bya ngombwa mu gihugu bikaza kugira kononera abagwiza tunga ariko barahingura ibintu bijanye bifise bya ngombwa bikwije ndetse ugafisaga BBN bavuga yuko abayobozi atabakozi batuyifise atabikora atabyangombwa ifise materiyeri atabuhinga ndetse n'abategetsi bamwe bagashaka kuyikoresha uko bavyumva.
Faustin Ndikumana avuga kandi ko kugira ngo igisata c'abagwiza tunga bashorere ibintu hanze gishobore kwisununura ari uko abagwiza tunga boronka uburenganzira bwo kuronka amafaranga y'agaciro mu mabanki atandukanye. Faustin Ndikumana akabona kandi ko hariho ikibazo gihambaye cyane kijanye no kujya ibiturire leta ikwiye kurandurana n'imizi n'ubunyene. Twumvirize Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem.
Kindi ni ikintu cy'amadovize avuga bati amadovize y'ushora ibintu hanze yagwiza kuba yaba akaja mu mabanki abakongomani barasaba ko buguza n'amakonti andovize makonti mu mafaranga y'agaciro bakareba kuza baraza gusabwa ngo amaborodero berekane y'amahera bayakuye n'ibyo n'ibintu bitumvika ari umuntu aje kugura ibintu ngaho tumubaza ngo borodero butwerekane iwa ngo amahera wayavunjishije amahera nigwiwe yayakuzaniye ayasize ku isi y'u Burundi. Ibyo rero ni ibintu tuza kumuravye n'ingene mu bijanye n'ubutunzi banavuga yuko devaluation mu isanzwe ifaranga ry'agaciro y'igihugu iyo rigabanutse ariko birafasha abashorera ibintu hanze n'abaza kubigurira mu gihugu. Hanyuma ikindi bagarutse ko rero gikomeye ni igiturire gisibije gusasa bati igiturire hakwiye kwicara n'umunsi tukiga ibijanye n'igiturire no kunyonyeza amatungo n'ingene abantu ariko barakora bamwe ariko barasabwa abagiye kwaka impapuro muri leta ngo dushire mu mitahe dushiremo duhaya tugira iki benshi bakabiheba ibyo bintu biragisibije no kudafatwa kumwe ibi bya konkiranse hanyuma ikindi nuko hakwe kuba gicigwa kiraba ibyo dutakaza kubera umupaka w'u Rwanda n'Uburundi bugaye kuko benshi bari kwatwara imitahe muri icyo gihugu ugasanga yaba harasoye ibintu hanze baba bashoboye no muri icyo gihugu bamwe ugasanga u Rwanda rwagafite ibimuza ubwo mu bikorere nga umba n'agahombo ugasanga bagiye gushyira gushyira imitahe muri icyo gihugu ari abarundi kumbure hanyuma abantu ugasanga bari inzoca muri Kongo abandi bazoca n'abakongomani byakora byorohera gufatishije mu mabarabara ya hafi ugasanga byose bicitse inzitizi ariko kubicigwa bakarabe icyo turiko turatakaza ibintu dukwiye kwigumiza mu ngorane zidahera nabyo bikwiye guhagarara.
Ni kuri iryo jwi rya Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parcelle mu dushe dusozera ko amakuru twariko turabategurira. Nshimire mwebwe mwese mwahisemwo Radio Inzamba agateka kawe na butaha.